ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kirwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, I Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 I Kisoro. Mushora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri Radio Acu no ku kibanza cyacu cy'amakuru we site wa Kaburungu Radio Acu vewe wa Kaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese na mwakunze Radio Ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyo munsi tugiye kuvuga nini ku buhinga bufasha mu gihe abantu bashaka gutangura ibikorwa by'ubugwiza tunga. Turagaruka hanini ku twigoro twibonekeza mu rwaruka ruhije amashuri two gutangura ibikorwa byo kwikorera hamwe no kugwiza itunga, bitewe n'uko inyuma yaho benshi mu rwaruka rurangije kaminuza rutoroherwa mu cha baronka akazi. Urwo rugero rw'ubushomeri ruri hejuru mu Burundi eka no mu bihugu byinshi, haba mu bihugu bitembereye no mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere, rwiyongeye cyane kuvaho ikiza cya COVID-19 gitereye. Uhinga rero tugiye kuvuga ko kandi bufasha mu kwitondera umugambi wo kugwiza itunga n'ubuhinga mu mfunyafunyo mu cyongereza bita SWOT analysis. N'ubuhinga umuntu yifashisha abanje kuraba ubukerebutsi yarushije abandi mu gisata kanaka, hanyuma kaca araba naho ajegajega canke ibintu bishobora kuba bitogenda neza mu byo ashaka kugiramwo urudandazwa. Amaze kwihweza rero ivyo vyose, aca araba ibintu yokora byo mugirira akamaro, na cane cane ibintu abaguzi barondera. Icanyuma muri uyu mugambi wiswe SWOT analysis no kuraba amategeko agenga ubwo rudandazwa canke amategeko ashobora kubangamira umugambi umuntu abashaka kurangura. Mu ntumbero rero yo gufasha abantu bose bafise umugambi wo gutangura ibikorwa by'abagwizatunga, abikorera utwabo twabatumiriye umuhinga yanonosoye ubumenyi bwo kwitegurira icyo gikorwa. Uyu nawe si wundi ni Professor Lionel Remesha, yigisha muri kaminuza Alliant International University iri mu gisagara cya San Diego muri leta ya California muri Amerika. Uraho Professor Lionel Remesha, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane Frederic, ego ndaho mweho.
N'amahoro aho ibihe bimeze neza, aho mwama mukazi wa kimisi yose n'ubushuhe.
Ego California, San Diego California, ubu ifashe neza.
Ni byiza cyane rwose, twebwe akabeho kariko karatangura hano.
Oh, nibyo kabisa.
Turi kumwe kandi na Rock Bideri, naho ari mu rugendo muri iki gihe, igihe cyose bishobotse turaza kumuvugisha. Rock Bideri ni ingénieur civil, yarangije amashuri mu Rwanda, akaba kuva arangije amashuri rero ariko ararondera akazi. Uraho Rock Bideri. Ni vyiza cyane rwose, turakugaruka ko mu kanya uze uratuguma hafi. Ndabona uri mu rugendo kandi n'ibintu ntivyoroshe, ariko turaba turi kumwe muri iki kiganiro.
Ego murakoze.
Ego Lero professeur Lionel Emesha imbere yuko tuja kumuza ikiganiro nashaka mutubwire ku bwanyu ikintu cyatumye ubushomeri bwiyongera cyane muri myaka 4 irangiye atwovuga mu bihugu byose byo ku isi eka n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere birimo
ego me muri imyaka iheze ibihugu byinshi byaragize ingorane kubera ikiza cha COVID cyari cyarahaciye igihe habaye ikiza cha COVID hariho ibisate byinshi byahagiriye ingorane nyinshi cyane tuvuge nk'ubu nk'igisate cyo kwakira ingenzi n'igisate cyatumye ubuzi bwinshi bwaratakaye bituma n'ibihugu byinshi bitakaza uburyo kubera ari nk'ibihugu byinshi byinjiza amahera menshi ku ngenzi hari n'ibindi bisate byinshi byagiye birahagirira ingorane na byone kubera byari bijyanye n'icyo kiza cya COVID cyarabaye ku isi nzima. Iyo ngorane rero yaribonekeje mu bihugu bitari bike ibihugu biteye imbere hamwe n'ibihugu biri mu nzira y'iterambere kandi ikindi nacyo cyakurikiye COVID gisa nk'uko isa ni nk'uko yaheze naho hari igihuzo ziraba hirya no hino ariko igihe basubiye kugurura bakemera abantu ko basubira gutembera nk'uko bifuza bakagabanya n'amategeko yari yashyizweho ya COVID icyakurikiye ni uko hariho nk'ibisate byinshi cyane nk'amahingurira akora ibintu bari baragize nabona intambamyi bituma ibiciro by'ibintu bija hejuru cyane hanyuma ibyo bita inflation urumva ibiciro byagiye biraduga cyane naho ubutunzi bw'ibihugu bwagiye buragaruka bugerageza kugaruka ariko henshi ku isi urabona ko ibiciro by'ibintu byaraduze cyane nabyo bigatuma nabyo nebizana ingorane ku baguzi eka no kubadandaza kuko iyo ibiciro biduze cyane abaguzi baba bake bigatuma n'abadandaza bibagora bakaronka inyungu nke.
Ego be ibiciro byaduze ubuzi bwabuze icyo ni kintu ntabwo ari agaseseshwa rumuri hanyuma ingaruka nuko kenshi na kenshi turavye nk'umuhugu ikiri mu nzira y'amajambere amaleta canke adashobora guha akazi abahije amashuri nk'uko vyahora kera twebwe tugeza za kaminuza wabuzi ko akazi kakurindiriye ingaruka vyagize rero nuko kenshi na kenshi izo amaleta adashobora guha akazi abahejeje bose ugasanga rero rwaruka rutakigira nayo rucira nayo rumira ugasanga rutangwe kwijijukira imigambi yo kwiteza imbere ari nayo tuhava tuvuga ko cyane rwose mbega ku bwanyu abanyeshuri muri iki gihe baheje kaminuza bakora iki ko ubuzi kenshi muri leta usanga butari.
Ego ivyo nivyo kubera ico kibazo kirahari mu bihugu byinshi byo ku isi kuko nk'uko wari ubijeje kubivuga yuko kera abantu baraheza hanyuma icyo gihe hari akazi kenshi muri leta ariko n'abaheza amashuri ntibari benshi cyane nk'ubu ubu urabona hari amashuri menshi mu bihugu byinshi cyane mu bihugu biri mu nzira y'iterambere amashuri yagiye araba menshi ama university araba menshi ku buryo abaheza amashuri ni benshi cyane amaleta nashobora kuronka ibibanza byo bakwira byose byo bituma ateza kuba n'igisate cy'abikorera utwabo prive nacyo ntigishobora kubaronsa akazi ikindi nacyo ni ukurusura ari nk'abarezi abigisha agasubira kuraba mu bisate by'inyigisho ukungene botangura kuza barabategura bakabategura abanyeshuri bakabona yuko mugihe batoronka akazi muri leta ko bashaka kuronka akazi mu bikorero twabo
cyane uri kuravuga kuwategura no kwigisha imyuga canke no kubaha bimwe bita stage imbere yo kwarangiza amashuri.
Ego kubaha stage ni kintu gikomeye cyane kuko baronse stage bahejeje amashuri. Igifasha nuko kenshi umuntu ariga akazi, urumva nk'ubu uronse stage ariho hose uramenya ukungene akazi gakogwa ari mu bisate bitandukanye, mu bisate umuntu yoba ashaka gukoreramo. Urumva birafasha kubona iki gisate uko niko bakora, uko niko bakora, bigatuma n'umuntu aronka ibyiyumvira akabona okay naho ntaharonka akazi ndashobora gutangura ikintu kimera nk'ico nkanje nkajamwo mu wafasha motorera inyishu ingorane zoba zihari niho haca haboneka za opportunity.
Yego me
uri kuratorera inyishu ingorane zihari kuko niho haca haza niyo nzira yugutera imbere ari opportunity
bwa buhinga twavuga mu kanya turabuga kuko ariko nkuko twavuze mu ntango turi kumwe kandi na Rock Bideri, engineer Rock Bideri amaze imyaka itari mike yarangije amashuri ariko atarashaka kuronka akazi ndashaka atubwire ukuntu vyamugende nica ariko arakora kugira ngo arabe ko yotangura gushira mu ngiro eka koresha ubuhinga n'ubumenyi yize mu mashuri kaminuza. Rock Bideri ijambo ni kwawe.
Murakoze cyane, murakoze banje kubashimira kwaka kanya no kubutumire mwaduhaye. Hama nshimira n'umutumire ku nganzi aje gutanga. Hama icyo nagomba gushikiriza ku bijyanye n'iki kintu cy'ibura ry'akazi abajene benshi bari mu bushomere. Ero nkuko yagiye arabivuga icambere tugomba kubanza kumenya nuko ibihugu turimo bikiri mu nzira y'amajyambere byagiye bikorwa ko n'ingaruka za COVID-19 n'icyo nukwita ihungabana ry'ubutunzi ku isi bituma umurindi ibihugu byari ko kugira ngo byiteze imbere ugenda ugabanuka. Rero ibyo byose bigenda biba mu ntambamyi zituma mu buryo bwo kugira ngo haboneke ubuzi mu bihugu duherereyemo kuko iryo hungabana ryageze no ku isi bivuye ku byo twagiye twumva cyangwa se COVID-19 no mu buryo y'ibi bihe isi igenda icamo by'intambara bigatuma ibicanke biriya ku masoko bihenda amaproje ahagarara ubundi buzi bugenda buhagarara butagenda neza. Rero icyo umuntu agerageza gukora ni ukuraba uburyo asanisha ubumenyi ibyo yakuye ku ishuri akabisanisha n'ubuzima arimwo agezemo hanze kandi umuntu agerageza kugendana n'igihe agezemo. Icya mbere no vuga fati akaroro kuri jewe nohanura n'abajene benshi no kudasuzugura akazi akazi gashobora kukwinjiriza gashobora kugutunga gutuma ubahejo na hirya y'ejo mu gihe ukirindiriye kugira urundi rwe kugera ko uragerageza ukagakora hama hakacabaho n'icyo twokwita management kumanajinga ibyo wabonye kugira ngo habemo uburyo bwo kwizigamira kugira ngo kumbure ushobora kugira ku nzozi zawe z'ejo cyangwa hirya y'ejo. Rero icyo nagomba kuvuga nsa n'usozera aka kanya mumpaye by'ukuri ntibyoroshe hanze agashomeri ni kenshi mu bajene ariko mvuga ngo umuntu wese ahari no kugenda agerageza kuraba muri domaine arimwo araba ukuntu asanisha ibyo yize n'ibyo asanze hanze kandi tukagerageza kudasuzugura akazi umuntu agakora ikibonetse ku gice gishobora kuba gituma abarabayeho.
Ego mu kanya gatoyi
ubwo buryo turiko turiyungunganya tugenda durondera uduproje kanaka ego nivyo koko ariho ya namba ya bwa buryo ariko nubundi umuntu ashishikara gutegura imigambi arondeza asengera nubwo buryo kugira ngo ejo canke ijya ejo Imana nicinzira uburyo bukaboneka ashire mu ngiro imigambi abafite
ego bi mu engineer Rokabideri mu bisanzwe isata mwagiyemo eka umenyi mwaronse bukubaka na nubumenyi mu bisanzwe ubufise wacuronka kazi uno nyene kubganyu intamba nyamukuru yabayi
twebwe ngerageje kuja ku ruhande rwanje twajije mu gihe kitari kitoroshe gihe harimo COVID-19 nico gihe twebwe twajije mu kaminuza cari gihe kitoroshe amaproje menshi yari yabaye suspendi yahagaritswe kuburyo kugira ngo ubone akazi byari bigoye bo rero izo ngaruka za COVID zagumye zigenda za affectinga zigira ingaruka ku mikorere y'amakoja agiye atandukanye rero urabona domaine yacu hanini hanini usanga iri iranse muri secteur privé ukaca usanga rero abakozi byabaye ngombwa ko bagenda babagabanya haba abakozi bake ugasanga rero kugira ngo uce ubona akazi byoroshe kandi muri iki gihe turimo urabona ahantu henshi baba basaba experience kandi iyo umuntu avuye ku ishuri nta experience aba arabona kuko experience ayibonera mu kazi rero niyo ntamba nyamukuru yagiye igaragaraho uburyo habayeho uburyo bwo z'amaproje guhagarara ibikorwa amanuzi amakampani yagiye ahagarika ibikorwa bikaba ngombwa rero ko bagenda bagabanya n'abakozi ugasanga rero kugira ngo bakira abandi kigoye rero n'ubu umuntu acagerageza kuranga ukuntu aba ari ingunganya mu kurinda ko ejo canke hirya y'ejo ashobora kuzobona uburyo akora kandi bitanakunze umuntu ashaka kurondeza muri ubu buzima ugaca mu zindi nzira ukagera aho wifuza kugera atari uko uciye muri domaine
y'ibyo wize. Murakoze, tubibutse nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Polo Irakoze. Muraho Polo, muratwumva?
Nawe muraho?
Turaho.
Ndabumva, meze neza.
Muri hehe ga Polo?
Tumeze neza kweri, kandi murakoze kuduha akanya kuri radiyo Ijwi rya Amerika.
Ego, muri hehe?
Mba neza Ingozi.
Ingozi mu Burundi. Ego, duga ku ijambo, ikibazo cy'imvira.
Cewe, cyumvira cyanje. Uyu yaje kugana we yaravuze ati ko abajene benshi batugabaragaye akazi. Ariko ikibazo gihari nubwo buzi buragoye kuboneka si tudafise ngo umuntu tukakwikoresha teme ke cyaje nati udafise umuvyeyi bakishi mu gufata mu mugongo nandi uho ibintu by'akazi niki no mu tugaya akazi biragoye kuko ubukene nta muntu umwe kuba bunezereza nomo nk'akarorero je nitaga k'akarorero alo
duga ku ijambo turakumva
ego hagaje je nitaga k'akarorero turagishure muri 2017 muri ETD bubanza ishuri ry'imyuga hanyuma mugabo kubera ko nabona ati nta miryango mfise n'iki ntangwa kwiyangira akazi nari mu bantu batanguye uko yagenda zari mikashi washa akazi arimo amahera mugabo rero kuko wagera abintu by'ubusuma kwiba n'iki umuntu arati ndarahomba biragenda nabi ariko rero ikibazo gice kiyaba ni sikindi bushako n'ibyago bya COVID-19 byadukoze ko noneho rero na bijya bintu habaye bijya bintu byo kwagura amabarabara babomora kuma ndi kuma ntacu kwakora ku mabarabara babomoye bashavuga ati mutegerezwa kongeza k'amafaranga yo kugira ngo ukota bushashi ugacubamwe ugomba karagize je nkavuga ati guhomba kugaya akazi no munsi mu bajene ni bake bakigaya akazi kuko kuba nko mu muji ho n'ibintu bigoye nta akazi wabo kigaya ariko kibazo gihari twifuza kuba ko leta ishaka kudufatira imigambi iboneka kuko nabyo nuba ngo tayeje iraguye mutari nk'umwishyira hamwe ngo mukorere ha mugeshamo naho utanguza umutari alo
turakumva sozera
ego soza tu tuvuga ati nukuri cyo cyumviro cyo kuvuga ngo abajene ngo bacagaye akazi n'ubyo kubwanje nko mperereye abo tugenda n'abo tuki biragoye kuko nuko imbe nyamenye burano abajene kesho sanga ari mu kabari kandi umujene akubwira ati none jewe nk'umuntu wareze na yakoreshiki nta rukwavu ruri monaki agacaguri iyo pantalo n'ikirato amase akanwa gacu ndacagoye rero mu gihe to bameke yindi solution muti basha kuramwe n'abajene nashaka dushigikira
murakoze Paul irakoze umukanya turamuhacho cyingiro cawe Professor Lionel Remesha ari kuri ka twanze duhi jambo undi munywanyi wacu Cosmas Simbakwira muraho muri hega Cosmas
murumonge mu Burundi
ni vyiza cyane ngo bose murafite ikibazo namwe icyumviro
badukari intererano
yego
intererano yanje njerekeye kumurengera kugabanya ubukene cyangwa iterambere muri bihugu byacu ariko cyane mbuza mu Burundi njyewe nashaka kwibanda ku byerekeye kuronka isoko nziza y'ibyo umuntu aba yakoze turabona abantu bamwe bakora iby'ubugenegene abandi bakarima abandi bakorora ariko asanga le pouvoir d'achat y'abenegihugu ni nto cyane tuzi ko muranyumva
turakumva duga ku ijambo turakumva turagutega amatwi
ego ni ukuvuga ko amashyirahamwe paeje n'abandi bose barateza imbere abasore abantu bakiri bato abakuze bakorora ingurube bakorora inkwavu bakorora inkoko ariko wasanga igiciro baza kudandaza ntigitubasha gutera imbere abagiye mu burimyi bararima ukarima ibigori amatoni n'amatoni ariko hageze igihe cyo kudandaza ugasanga ugurishije ikiro kimwe amafaranga ibihumbi bitandatu amafaranga magana atatu y'amarundi cyangwa magana munani uretse uwo mwaka leta yashyize mu kuboko n'ahandi ho byahora bigenda uko nyine wimbuye itomate urutomate urabye agaciro k'urutomate kugira ngo hagere igihe uzisorome ukaza kudandaza usanga udandaza amafaranga make cyane ubushobozi bw'abenegihugu b'Abarundi gushobora kugura ngo bitume umuntu yotera imbere ni buke cyane nibaza ko bitumwa n'uko imishahara y'abakozi ba leta imaze igihe itaduga cyane ubukene buri mu gihugu watuma nibyo wokora ngo witeze imbere ari umuntu umubaji akoze imeza cyane akoze intebe agiye kudandaza adaraza igiciro gito cyane kitotuma ashobora kwiteza imbere nicyo cyumviro cyanjye
murakoze Cosmas Simbakwira reka Professor Lionel Mishagiri cavuze ku vyimvuro mwashikirije Paul irakoze we yavuze ati nta bakiri bato bankakazi ubwo buzi nta buhari mu gihe Cosmas Simbakwira we bavuga ko n'igihe umuntu yiyungunganije akagira icyo akora usanga hageze kugurisha ibiciro biri hasi cyane rwose ivyo bibazo byotorerwa umuti gute Lionel Remesha
ego murakoze cyane Frederic duhereye ku kuntererano Paul irakoze yatanze yavuze ikintu gikomeye cyane yuko hogira abo baba bamaze gutera imbere bofasha abakiri batoye bafasha abajene nk'ubu nk'uko yabivuze ngo ababeraho nka kujya ku mubyeyi w'ibatisimu mu cyongereza bita mentorship icyo kintu ni kintu ciza tuvuge kubera mu ntara zose hari abadandaza mu ntara zose z'igihugu ama hariho abadandaza badandaza ibintu byinshi mu ma sector mu bisate bitandukanye ari ibyo gucukura ubutare ari ibyo ku iby'indimo ari vya telecommunication ari vya vy'ubuvuzi ari bisate byinshi mu ntara zose kandi hariho n'abamaze kubitereramwe imbere umugambi woba mwiza woba ari nk'umugambi wofasha nk'abo na leta irashobora kubishyira mu kuboko igahimiriza nk'abo bamaze gutera imbere mu ntara z'igihugu bakafasha nko kwigisha nabone abakiri bato ukungene bashobora gutangura kudandaza ukungene bashobora no gutera imbere kandi bakanabigisha ukungene kudandaza ntivyoroha kuko harashobora kuba mu ntambamyi hari gihe haraboneka mu inyungu ariko ni kudandaza gusaba ukubanza kwiga uyu mugambi wawe neza ukaraba abandi bawugize
ego
ingene wateje imbere n'ukungene n'ingorane baba baragize mu nzira za
uyu ni wa mugambi twashaka kuvuga imbere yaho no kuvuga ko urabona nk'uko vyibonekeje ashinga nahe Paul yakoze na Cosmas Simba kwira nk'uko bavuga usanga kenshi bagiye mu bintu byo gutangura urudandazwa ugasanga baruhurira ko n'abantu benshi cyane gose aha rero niho wa mugambi bushasha twavuga SWOT analysis ucha ugira kamaro imbere y'uko umuntu atangura urudandazwa akaba yabanje kwihweza ubangutsi afise bwiwe ukacuraba n'ikintu uco aho yo bajegajega mukaca muraho rero n'amasoko hari hoko gwiki kugira ngo ikintu abaguzi bariko bararondera muri iki gihe gihambaye n'ikihe ikintu kitamaze kuronka abantu benshi bariko baragikorera ko co bari kihe niya wa mugambi twabwa SWOT analysis akamaro kuye mugambi eka kubwo buryo bwo kuwanza kunonosora amakuru ajanye n'ivyo mushaka gukora nakahe kubwa
ego ku igikuru ni y'umuntu agomba atangura kudandaza amaze kwiga ibyo ashaka kudandaza inzira ashaka gufata n'igisate ashaka ku gukoreramo ari tuvuge nk'ibi bya agribusiness by'indimo nk'aba barima barima ari ndimo nkari nk'ibigori nk'ibyo bavuze kurima amatomati kurima indimo izo ari zo zose cyangwa n'ibindi bintu umuntu yodandaza igikuru ni kubanza ukamenya isoko aho uzobijana ni naho n'amahera ushaka ko kubigurisha ko hanyuma ukaraba ko abaguzi babishoboye aho rero niho icyiza nuko ubu muri yaba muri Afrika ubu umuntu ashobora kudandaza ibintu mu Burundi akabidandaza muri Congo cyangwa mu Rwanda cyangwa muri Tanzania ariko igikuru nuko n'abadandaza ni byiza ko boza baraborohereza kugira ayo masoko ashobore kubagukira nabone bashobora no kuronka uburyo n'inzira yaho boshorera batarenze kugira ingorane mu nzira bakabafasha ikindi naco cofasha cyane cyane ku batangura ma business kubera ubu nk'uko babivuze uburyo ntibworoha kuronka hari igihe kenshi hari abaja hamwe bakagira amashyirahamwe bakegera amabanki bagashobora kuronka uburyo ayikindi naco bashobora kubagabaniriza nk'amatagisi cyane cyane nk'abo bagitangura bageze amashuri bageze icyumviro cyiza cyo gutangura bagashobora kubagabaniriza nk'amatagisi cyangwa bakanabakuriraho bakavuga ko iyo myaka ibiri ya mbere cyangwa imyaka itatu ya mbere nta matagisi muzoriha ariko mushobora gutangura kudandaza ibyo birashobora gufasha gatoyi kurabo bagitangura kubera abo bakiriko baregeranya uburyo bwo bafasha no gutera imbere mu myaka izozo
mu kanya turaja kuri uyu mugambi dutanga karoro kaboneka kugira ngo wumvikane neza cyane rwose ariko imbere yaho reka duhe ijambo Alain Rurangangabo muraho oui zimya iradio uri kurumviriza kugira ngo twumvikane uraho ana
hello muraho
muri hega ana muraho murakomeye uri hehe
igari mu Rwanda
urashaka ko zimya iradio canke televizio uri kurumviriza
igari mu Rwanda
yego duga kwijambo ikibazo cy'imviro
ara uyu mugambi ikitumike yewe mbona uyu mutumirwa mu banzi musuhurize
urakumva
yego Nako nuga tifuri uwo mutumirwa.
Yego.
Kuko ibi ipetunite nziza cyane. Kandi ubona ko yibye ku buhanga, ariko ikintu gikwiriye Frederic
yego
ikwiye kujya muri kirikura bakayigisha muri bya bindi bigisha ubu bya kirikurimariya cyane cyane aho mu Burundi, bakabishyira muri kurikura yo muri ansenyuma muri sisiteme edikatifu. Ibi bintu bagatangira kubyigisha sisitemu aho batangira kwigisha ibiga kirikurimariya. Sinzi aho izi utangire akomaze igihe ntari mu gihugu, nende bakako bakwigisha muri tekinoloji kera nk'ikiza muri myaka za 90 basegonde twayitangira muri sisitemu bakatwigisha muri tekinoloji kuri kwa tekinoloji. None ubu rero isiye biri muri myaka kirikurimariya. Ibi bintu rero bya SWIP yari ikwiye kwigishwa bakaba ukuntu babyadabita kuri nibyo abanyeshuri bagezeho, nimba ari abo muri pote fondamental cyangwa fondamental nimba dushika no muri yunivesiti, ariko bakagenda babiha imbaraga niho umujene yagera gusohoka ashobora kwidentifiya neza kwidentifiya donc les forces les faiblesses cyangwa les opportunités birim dafo natural aho yamenya cyuze n'ikintu cyangwa n'iyo norore cyangwa ngiri niho yaba yafungiye, ariko kuvuga ngo azabyiga kubera arangije ngo kamenge nihangira imirimo ngo reka ngoni kubera ari kubera kubura uko agira abuze akazi ashomereye bituma benshi birahomba aratangura agasubiza agahomba yahinga ntandahinga atabuhanga abifitiye ibyo guhinga ya ibyo byose ariko bari kubyintegura bikajya mu makuru bigisha. Ubwo nyine umwana agakura atazi ko adasaba akazi leta agakura avuga ati genzi yangira imirimo ngeze hanze agakombina rero le connaissance yakuye muri fondamentale kuzamuka niyo nari mbese niko ndabyumva niba hariho
alero ranga ngabo icyimviro shikije ni icyimviro gihambaye cyane rwose, kuko muri za kaminuza nyinshi nko muri leta z'umwe za Amerika ico cigwa kiriho n'abatari kubiga ibyerekeye ubutunzi, hariho nk'aba n'aba bari kugira ibindi bintu entrepreneurship kugwiza itungo kwiga uburyo bwo kwikorera utwabo n'ibintu bikorwa cyane rwose, hariho n'ibyo bashobora no kwigisha n'ingene mumenyeshamakuru ashobora kuva mu ishuri wenyine akaja kwishingira ikinyamakuru agatera imbere. Ibyo nicyo n'ikigwa kiri ahantu hose muri za kaminuza menshi, icyimviro ushitse mushikirije ko gikwiye kuja no muri za kaminuza zitandukanye mu Burundi mu Rwanda ni icyimviro cyiza cyane rwose.
Ndabivuga kubera hano niko bimeze muri firikura ya hano ukuntu abana bari kubariga hano mu Rwanda narabibonye genda mu Burundi, ariko narabibonye kubwo badutegereye muri firikura muri kirikura muri hasenyuma bimeze neza, umwana azamuka aza kugera iyo agera yamaze kumenya ukaza ukazitunga hanze.
Ni byiza, murakoze cyane rwose Ruranga Ngabo. Murakoze tugarutse kuri we Professor Lionel Rubisha, nashaka tuje ku muzi rero waca wa bwa buhinga SWOT analysis dutange akarorero kaboneka, tuvuge umuntu ashaka gutangura urudandazwa rw'imodoka aguriye hanze ari mu gihugu cy'u Burundi cyangwa mu Rwanda, ikintu yotangura kumenya kuri SWOT analysis ni ikihe? Tangurira kuri rujya rudome S.
Come ego SWOT analysis no kuvuga yuko ani mu S ni strength, no kuvuga tuvuge nk'ubu uriko radandaza nkaho umuntu ashaka nko kugura imiduga ayikura hanze y'igihugu ayaza kwigurisha tuvuge nk'i Burundi. Ikintu cya mbere arabanza akaraba uburyo afise, niho strength itangurira. Strength ni uburyo burahari, hanyuma ubwo buryo bunabonetse hariho isoko yaho uzo, kuko ugiye ukagura tuvuge nk'ubu wasabye nk'amahera ibanki ukazana ukayishikana ngaho ibyiza uba umaze kumenya isoko ko ushikana ugurisha hari abadandaza bava hasi deja bamaze kuronka ababagurira cyangwa ababagurira akabatuma akavuga je ndamaze kuja mu gihugu kanaka kuja kuzigura ndasubiyeyo hariho abandi baba bamaze kuronka amadini yabo akavuga wowe reka reka tugutume udufashe ugende tuzanire urumva nkaho nkaho abari bo bisabiye amadeni ku bwabo ariko ngaho baba bagutumye kugenda ukabibazanira ariko ugakuramo nawe inyungu yawe urumva rero i strength ni ngufu ufisemo ukavuga aha tupfe nk'ubu nk'umuntu amaze kumenya iyo nzira yaho ibintu bica ico abari ninguva bamaze kwaharonkera kwera bazaho ibintu bica ibidandazwa ku buryo n'abandi ashobora kubabwira okay murashaka ukuntu canke nkagenda nkabibazanira nkabibagurisha ko hanyuma no kuronka ubwo buryo ushobora kuronka amahera ushobora kuronka ideni ryo muri banki nahone abari uburyo kuko mu kudandaza urakenera amahera canke uronse ushobora guha umutahe cyangwa aho mushobora gukorana kuko kenshi uri kuradandaza urashobora kwiyumvira umugambi wo kudandaza ku bwawe cyangwa ukabyiyumvira ku buryo bw'abantu benshi urumva aho ni host transferi hanyuma
nawe kese ushobora kuba mbega ko umuntu ashaka kudandaza imodoka yoba afise ubundi buhinga zikuri hanze akarinda kuzikoresha ubwo buhinga arabufise atabufise acarondera ingene yokorana n'abandi basi ubwo buhinga sivyo
egome kuko nkuko navuze ibintu bya strength z'inguvu izo strength nyene zirashobora kuba weakness ku buryo ariho nk'igihe umuntu ashobora kuba afite icyo cyumviro cyiza ugasanga arabuze uburyo cyangwa akavuga ndazi inzira aho bica ariko ndakeneye uburyo niho rero umuntu aca yikora akavuga okay ko ndazi aho bitameze neza ariko reka ndabitorere inyishu nje hamwe n'abandi cyangwa ndondere umutara cyangwa uyu mugambi mbe ndawushize ku ruhande niyumvire ibindi mugambi nabandagira kugira negeranye umutahe hanyuma uyu mugambi ndawugarukeko niho iyo weakness nayo ni ugenda uratorera inzira aho ibintu bitaba bimeze neza opportunity nayo
nukuraba nk'amasoko nina zigura zogura abande abantu bafite benshi nta mafaranga bafite kugura imodoka nshasha ubwo hari uburyo akaryo keza kukuzana imodoka zimbutse ibintu za gutyo hamwe n'ibindi duga ku ijambo
urumva nkaho rero hageze nk'isoko rero niho umuntu ateza kuryigira akaraba ubwoko bw'imidoka yobagiye kuzana tuvuge nk'ubu bashobora kuzana imiduga ikoresha n'umuntu izi familiari z'umuntu umwe za individuele cyangwa umuntu akazana nk'imiduga izi za transport zitwara abantu benshi urumva nk'aho amasoko ni amasoko amwe tuvuge nk'ubu uzana nk'imodoka ucija ufasha ari nko kugira amatransport urumva nk'iyo ni nk'iy'urudandazwa izindi nazo zaba individuele umuntu ayigura ku bushake bwiwe ariko igikuru umuntu amaze kumenya iyo soko akamenya kubera kumenya n'isoko no kuraba aho bahari ingorane tuvuga rero nk'ikibazo cya transport hari nk'ikibazo urumva gutorera inyishu ikibazo cya transport tuvuge hariho nk'imiduga ya transport mike ikibazo ni nko kuzana iyindi miduga ya transport iza gufasha urumva ngaho habariho n'abadandaji basanzwe muri icyo gisata cya transport ariko ushobora gusanga batarashika naho bazigurira bama batuma abantu urumva uronse iyo opportunity yuko bagutuma ukagenda kuzibazanira ari Tanzania ari Dubai ari hehe aho ushobora kuramo ikintu urumva ikuru rero nkuko twavuze umuntu araraba ahantu hari ingorane hanyuma akaraba kuzitorera inyishu ariko nazitorera inyishu akahungukira
hariho
niho opportunity ibonekera
yego me hariho ni muri iyo go buhinga hariho na urudomete threats
yego urudomete rero muri SWOT twavuze SWOT atangura strength ubushobozi ingufu weakness ivyo ba bitagenda neza opportunity ni inzira ushobora gutora inyishu hanyuma iyo nyishu ikagufasha kuzana kukungukira tuvuge nk'ubu habaye nk'umuntu nk'urima nk'ibigori tuvuge hanyuma ugasanga aturonsa ahantu hari soko vyoba vyarabutse urumva ngaho yari yaramaze kubirima ashobora kubibagurisha akakaronka amahera menshi nk'uko niyo example y'abadandaza abadandaza imiduga cyangwa ibindi byose umuntu yodandaza i opportunity niyo nzira ushobora gutorera solution threat nayo ni ikintu cyose cyo kubera intambamyi yo kudashikira
iyo mugambi hari
nk'abagambi wari washaka
nk'amatagisi yo bari hejuru kuyidandaza bavuye hanze amategeko mashasha ibintu bya gutyo
ego me urumva nk'amatagisi kiba ari ikintu gikomeye ikindi nacyo gikomera ni tuvuge nk'ubu nk'abadandaza nk'abagura ibintu babikura hanze babizana mu gihugu urabona mu kubigura babigura n'amadorari n'amahera yo hanze ariko mu kudandaza bakadandaza mu marundi urumva aho rero nk'abadandaza rero kenshi urumva hari igihe barashobora sirete nuko tuvuge nk'ifaranga rigabanuca agaciro you know nk'uko mu myaka yahera ibihugu byinshi amahera yarataye agaciro uyagereranya ku madorari ko ayo madorari yaduze rwose urumva nk'aho nk'abadandaza kuri ibintu hanze basu umugambi mwiza ba byose bitumbereye ariko babishikanye ugasanga inyungu bari byateguye iragabanutse cyangwa irahavuye hariho n'abahahombera ariko bagaca basanga yuko bateza kuduza ibiciro byabo kugira bashobore kubandanya umugambi wo kugira business ariko badugije ibiciro naho hari igihe yacaba ingorane kuko abaguzi baca bagabanuka
nivyo tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Izere Gadson muraho ego turaho muri hega Gadson
murakoze nanjye nagira ngo mumbarize iki kiganiro ni cyiza cyane kuko kiradufasha
yego
nshaka kubaza umutumirwa ese mu gukreatinga bizinesi cyane cyane muri bino bihugu bisa nkaho biri mu nzira y'amajyambere ko bisa nkaho bikigoye kuko urebye aba kugira ngo umuntu abone kapital umuntu ajya kuri banki ugasanga amainteresi bacaginga ari hejuru kandi bakaba bagusaba iyo ngwate nayo utayifite kuko kubera ngo ubu narangije kaminuza y'u Rwanda nanjye nize muri za ekonomisi ariko urareba wajya kuri banki basa nkaho bafite iyo roni iri interesi iri hasi bakagusaba wenda ingwate ugasanga ntabwo uyifite rero turibaza ese kugira ngo umuntu abe yakora iyo bizinesi ko hakiri challenge kapito kugira ngo umuntu abe yabona kapito yamumbariza kugira ngo umuntu abe yazamuka ukuntu yabigenza
murakoze Izere Gadson ikibazo cyiza Professor Lionel Remesha naho umuntu yoba yahejeje kunonosora cyane gose bwa buryo bwo mutuma atangura kwikorera utwiwe akabikora neza wa mugambi wa bwa buryo SWOT analysis hari kibazo rero nkuko Izere Gadson abivuze ikibazo cyo kuronka umutahe kuba kiri bato usanga babasaba ingwate ugasanga eka n'amafaranga y'inyungu amabanki basaba ari hejuru ivyo bibazo abakiri bato bo bica hirya no bubitore nyinshi gute
ego ico ni kibazo ciza cane ico kibazo ashikirije ni kibazo ciza cane aho niho amareta abakwiye gusubira kwiga neza imigambi ihari ndibaza yuko hari amareta ashobora kuba amaze no kubigira ariko imigambi nko kugabanyiriza amatagisi nk'abajene byo byofasha canke gufasha nkaho nk'amabanki abasaba ibyo kugwatiriza leta ikashiramo ukuboko cyane cyane nk'abo nk'abakiri batose imigambi bona bakayishikiriza hanyuma ni nka kujya tuvuge nk'amareta menshi ahora arungika abanyeshuri kuja kwiga hanze urumva leta yashyizemo ukuboko ikafasha ikavuga reka tumurungike agende kwiga ubuganga niyagaruka azoza kwivura abandi cyangwa agende kwiga iki niyagaruka azoshika ariko yo ari nk'umugambi nk'uyo bakaraba ukungene bashobora gushigikira nk'abantu si imigambi myiza yo kudandaza bakabashigikira kugira bashobore kuronka uburyo bwo kuronka amadeni bitagoranye cyane ariko cyane cyane bakabakuriraho n'amatagisi nko mu myaka ibiri itatu ya mbere kubera n'umuntu agitangura kudandaza imyaka itatu ya mbere iragoye rwose bashoboye kubagabaniriza ayo matagisi cyangwa bakayabakuriraho hanyuma bakabafasha aho birashobora gufasha n'abandi boba bafise imigambi bakabona ko harimo ikintu kibahimiriza ufata iyo nzira yo kudandaza
hari amatwa dusumira banki y'ugwaruka mu Burundi page ifasha ugwaruka ntitura tohoza neza ngo tumenye aho abakiri bato iyo banki yoba imaze gufasha ariko tugarutse kandi no ku kibazo cya Gadstan n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose kuko hariho n'uwundi munywanyi yavuze ibyerekeye ukuntu naho wamaze kwiga neza icyo uzokora hariho ukuntu ushikiriza uyu mugambi wawe kugira ngo wemerwe ikari deni baguha ukaguha arivyo bita business plan uruhara gukwandika neza gutomora neza umugambi umuntu abafise n'uruhe mu kugira ngo umuntu atangure kwiteza imbere mu bikorwa by'ubudandaji cyangwa byo kwiteza imbere
ego mugambi business plan ni byiza kwandika neza ukungene wifuza kukungana uzodandaza ukabishira mu nzira akabari kandi n'ibintu umuntu ntarinda kwandika ibintu byinshi ariko arashobora kukwerekana umugambi wiwe ukungana umeze igikuru cyo kwandika business plan nirinda kuba ni business plan urumva naho utanguye uno munsi ashobora kugendura urongereza uyigira neza uko imyaka ihera ariko igikuru ni irakwereka aho utanguriye kandi wamaze kwandika neza ibyo wifuza ibyo ushaka nko kudandaza cyangwa inzira ushaka gufata yo kudandaza icyiza ni uko iyo wamaze kwitunganya neza naho uhura n'abandi ari nk'ishyirahamwe ariko rirafasha nk'abadandaza biroroha kubegera ukaba uyu niyo mugambi mfise cyanke ari nk'amabanki aho ukeneye nk'amadeni urabereka nabone umugambi ufise urumva biroroha no gusigurira umugambi wawe uyundi muntu yaba ashaka gufasha cyanke ishyirahamwe yaba ashaka gufasha cyanke nk'iyo migambi myiza mwavuze amareta amaze gushyira hamwe nk'uyu gufasha abakiri bato nk'iyo migambi yose mu Burundi ari mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu bamaze kugira iyo migambi iciza nuko uyufise business plan niho mushobora bashobora no kuraba karabiyo business plan bakaraba kongere mu korana barashobora no kugu hanura akavuga okay twebwe rero kugira dukorane ibi no kubihindura muri business plan so
umuntu wihweje rero nkuko umwe mu banywanyi bacu yabishikirije ikintu cokorwa nkugushira nk'ico cirwa cha entrepreneuria mu cyongereza entrepreneurship mu mashuri nka yose mu bisata bitandukanye akamaro ka kicirwa nk'ico ko bakahe kuri bose
akamaro kicho cigwa bagishize muri curriculum byofasha cyane kuko ibi byo kudandaza ni byiza abanyeshuri batanga kuzara bigisha buhoro buhoro uko bakura kuko ingabirano z'umuntu nta wigera zimenya kandi igisata umuntu ashobora guterera imbere azotereramwo imbere naco ne kenshi umuntu ntigera amenya ingabirano afise ubu nkuko mwabivuze kare umuntu ashobora gufata nk'ubu umushinga nahe mwatumiye mu engineer yize nk'ibintu byo kubaka urumva nkajya urumva afise ingabirano urumva ngaho uko we asanze yatanguye no kudandaza ariko iciza nuko habonetse nka proje yo kubaka ugasanga atanguyemo business urumva nk'ivyo biramushikana kure cyane ni nk'abantu bize inzira yose umuntu yofata iciza nuko iyo atanguye kubikwigisha hakiri kare ari nk'abagira za sport urabona rero n'abathlete bateye imbere cyane mu bihugu byacu bageze kure urumva inzira yose umuntu ingabirano waronse hari gihe ugenda urayitora uko imyaka ihera uko imyaka igenda ni nk'uko hari abo ishobora kuboneka bakiri na bato hari nk'abaririmba hari nk'abafise by'ubugenegene ivyo byose umuntu ashobora kubigiramwo business
hari n'uwundi munywanyi yaduteye akamu avuga cyane cyane ukuntu akamaro ko kwiga nk'imyuga muri za kaminuza cyangwa amashuri yisumbuye akamaro k'imyuga mu kugabanya icyo gitigiri cy'umurengera cy'ubushomeri ko bankaka
ego akamaro k'imyuga ni byiza kuko imyuga nayo abantu bamenye ni umwe twebwe turavuga by'imyabirano kuko ari gihe umuntu ashobora kuba ariko yiga ibindi ariko ugasanga bamwigishije aronse niyo nzira bakamwereka imyuga uko mwene ibintu bikogwa birashobora gutuma aronka ubundi yiyumvire ukundi birahindura ukungene umuntu yiyumvira bimuha ouverture rumva ni vyiza cyane bashobora no kubizanamwo bakigisha abantu ari imyuga ivy'amatekinoloji bibonetse bagashobora kuza barabigisha n'abanyeshuri ariko kuva hakiri kare kandi nk'uko twabivuze kare nk'ibintu n'ivy'inyigisho kuko urabona ama economy ku isi ibintu byinshi byarahindutse ibintu biguma bihinduka nicyo gituma n'ikintu gikomeye n'ivyo twigisha abakiri bato ivyo navyo ifoko navyo ne bigenda birahinduka kugira bigume ku nzira yahi ibindi bihugu bigeze
ikibazo cy'ubushomeri rero igitigiri cy'abashomeri kigwa kiyongera ikibazo gihambaye cyane rwose kuko muri iki gihe nk'uko twabivuze abakiri bato usanga badashobora kuronka akazi ikintu muhanura n'ikihe mbega kubandanya inyigisho hakoreshejwe ubundi buhinga ngurukana bumenyi online instructions vyofasha mu gikorwa cyo kurondera akazi baba barimo kuguma bakarisha ubwenge
ego ivyo uvuze ni vyiza cyane kubera ubu iciza nuko harabanze no kuboneka n'ubuhinga ubu bw'ama telefone ngendanwa afite n'amavideo ushobora kwakisida na internet ivyiza nuko ego hari ivyo wigira mu ishuri ariko nabo abo bahejeje amashuri ivyo bavyiza nabo ne baza bararaba kuri internet kuko no kuri internet urashobora kuhakura inyigisho kuri YouTube hari ama video menshi ibintu byinshi umuntu ashobora kwigisha ari ibintu n'ibintu by'ama programming ibintu by'ama ordinateur ama computer urashobora kuvyigisha buhoro buhoro ugenda uraraba ama video kuri YouTube ariko uyu mwanya bisaba discipline bisaba kubikorera ko buhoro buhoro hanyuma umuntu akagenda ariga n'ibindi bisate atoba yaradze tuvuge nk'ubu nk'ibisate vya mining vyo gucukura ubutaka ariko iyo ushobora gusanga amashuri menshi ntibavyigisha keretse ari nk'umuntu muri universite ya geology ariko ubu urashobora kuvyigisha ukabisoma ukabwira ubimenye n'ibindi bisate vyinshi umuntu akagenda arigisha buhoro buhoro naho byo bari bisate ubona ibi bisate sinzi ko nobijamo ariko akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze
naho bari bisata bitajanye n'ivyo bize muri kaminuza
egome naho byo bari bisate bijanye n'ivyo tize igikuru ni nka bimwe mu ntanguro y'iki kiganiro bavuze yuko atakugaya akazi igikuru ni kuguma uriga hanyuma ukaraba uriga mu bintu wigi ariko ni byiza kuraba n'izindi nzira tubarize ku muntu ibyo of course umuntu ntiga ibintu byose ariko umuntu akamagerageza akaraba n'ibigezweho
ari nkuko mivuze umuntu wanyu yavuze ko hariho abakiri bato baheje za kaminuza usanga kenshi na kenshi banegura ubuzi kuko wari ubuzi butajanye n'ivyo bize canke ubuzi bukoresha iminwe impanuro muha ugwaruka kuri ico kibazo neze
ego impanuro nuko kenshi umuntu agumagerageza igikuru no kugerageza ikuru no kugerageza kandi ikintu cyose kikuzanira uburyo kikuzanira amahera ni cyiza nicyo gituma sukuvuga ngo kugaya ubuzi ariko nta ugaya amahera ariko igikuru ni kuguma umuntu agerageza naho yotangurira ahantu ibaza ngo ni hato uhajye umuntu aguma agerageza agera kure igikuru si saho utanguriye igikuru saho uzohereza kuko nta umenya hahereza ayo igikuru naho aho utanguriye ariko ukagumana uyu mutima wo kurondera urateguka kugeza kure
ku kibazo cy'abakoresha nabo basaba urambe mu kazi cyangwa experience eka no ku mabanki asaba inyungu n'ingwate ikintu mushikiriza n'ihiki
ego ikintu noshikiriza cyane cyane nk'abakoresha ni uko batoza bararaba cyane cyane uburambe mu buzi cyane cyane bw'abantu batangura akazi ego hariho nk'ubuzi bukenera uburambe ari nk'ubuzi bwo hejuru muri administration cyane ariko ubundi byo babyiza baza barugurira imihora abakiri bato bageze amashuri ntibaraba uburambe cyane kubera bashobora gusanga hariho abantu bafite ingabirano batariko baraha akazi kandi bo bafashije gutera imbere cyane kubera ayo mategeko niko n'abantu
yego meya kamo muri rusange muraho mwigisha yama yagiye kwigisha mu bihugu bitandukanye mu Budagi eka n'ahandi mu Bushinwa ibintu bimeze nk'impanuro mwaha urwaruka ruhije amashuri kaminuza ni nk'izihe mu kanya gatoya cyane gusa amasegonda 30
ego impanuro noha abejeje amashuri nuko boza bariyumvira nk'ubu baka bariko bararondera nk'akazi cyangwa amashuri yo hanze igikuru nuko bakaraba akazi bashobora kuraba hajya ari mu Burundi mu Rwanda za Kenya za Tanzania bakaraba yuko aho hose ho baharaga cyangwa ibintu bashobora kutanga
Professeur Lionel Mishanda gushimiye cyane gose ku kanya watoye kugira ngo usangire ubwo bumenyi bwawe n'abandi banywanyi radio ijwi rya Amerika cyane cyane urwaruka turashimiye Engineer Patrick adufashije mu ibyo bw'izuma tukaba dushimiye na Nadia Taha ya dufashe kwegeranya kiganiro turabashimiye namwe nshuti mwese mwa tuyakanya mugahamagara mukabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyumviro turabashimiye namwe mwese mwakwikiranye kiganiro mwisanga cyo uyu munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza.